Hii ni Radio Izwi ya Amerika. Radio Izwi ya Amerika ibandanya kwatikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni Washington DC muri weneza nshuti mudutezo amatwi muri kumwe na Fidel Niyo ngabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri isaha mu rwego rwo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha. Izwi ya Amerika ryaganiye na Professor Leonce Ndikumana yigisha muri kaminuza ya leta ya Massachusetts muri leta zunze ubumwe za Amerika.
Ni beste mporamwo bahera kukuntera gateka baranyugura ipete banyita distinguished professor naho ndi full professor kuri jewe byampaye inguvu z'ukubandanya nkora kurusha nahora nkora cyane kare.
Uwo ni Professor Leonce Ndikumana umwigisha kuri kaminuza ya leta ya Massachusetts muri leta zunze ubumwe za Amerika avuga kugashima aherutse guhabwa niyo kaminuza. Mu Burundi ntara ya Ngozi yaratunganije ku munsi wa gatanu higanwa ryo kwinonora imitsi ryitabiriwe n'abanywanyi b'imigambi 9 abasiganwa n'amaguru aho umuryango wa Afrika buseruko mu bukene budasanzwe bw'amafaranga. Ibikorwa bimwe bimwe bikaba byarahagaze ibindi byigizwe inyuma. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, intara ya Ngozi yaratunganije kwa gatanu higanwa ryo kunonora imitsi ryitabiriwe n'abanywanyi b'imigambwe 9 basiganwa n'amaguru. Iryo higanwa wari umwimenyerezo ku migambwe kugira bamenyere amahiganwa. Utsinzwe bamukeze utsinzwe nawe yemere aho ntahishize abarongo imigambwe bakaba bamenyesha ko icigwa bahakuye ari ngira kamaro muri kino gihe himirije amatora mu Burundi. Ni inkuru y'umenyesha makuru Deziratunga Imana.
Icyo gikorwa cyatanguwe n'urugendo rw'abanyanyi b'imigambwe 9 kuri 14 ikorera mu ntara ya Ngozi rwabakuye ku biro by'intara gushika ku kibuga cya Muremera ahabereye iryo higanwa bambaye impuzu ziranga imigambwe yabo bose bavanganye no mu guhiganwa bakaba babikora bambaye ibimenyetso biranga imigambwe yabo. Buramatari w'intara ya Ngozi akaba yasiguriye abanyengozi igituma icyo gikorwa cyatunganijwe uko.
Uyu munsi rero si umunsi w'ihiganwa, si umunsi w'amatora, ni umunsi w'umwimenyerezo. Tuza kwimenyereza iki? Turimenyereza bwa mbere icyo higanwa n'imigambwe itandukanye ifite ibyiyumviro bitandukanye. Mwabonye ko mu rugendo rwa mbere twadukuye ku ntara twese twari tuvanganye, abajeje intwaro, abarongoye ubuzi butandukanye, abarongoye imigambwe itandukanye, abanywanyi b'imigambwe itandukanye, eka n'abatari mu migambwe na gatoyi twese twari tuvanganye. Byumvikana n'ihiganwa ry'amatora ritekerezwa kuba abantu ubwa mbere bashyize hamwe bafatanye munda kandi bari mu buzima bumwe.
Icegera cy'urongoye umugambwe w'abadasigana Iprona mu ntara ya Ngozi arashima uwo mwimenyerezo bakoze, akizera ko uzobafasha byinshi mu kunywanisha abanyamigambwe muri kino gihe cy'amatora.
Iri heganwa ritubwira igikorwa cyiza cyaringanijwe n'intara kugira ngo imigambwe ishobore kuja hamwe ikagira umwimenyerezo w'uguhiganwa biza bibandanye uko gushika aho tuzoshikira mu matora. Ku bwacu rero ni ikigwa cyiza twoharonkera n'abene gihugu bandi bakabonera ikigwa kugira ngo babone ko imigambwe itandukanye ibwirizwa kubana mu mahoro kugira ngo amatora azobe mu ituze.
No mu mugambwe Frodebu barashima icyo gikorwa. Urongoye umugambwe mu ntara akivuza ko no mu matora vyogenda uko.
Intumbero twihaye nibaza yuko tutazodebukirwa niyo gutunganya amatora neza kugira tubane neza muri kino gihe turiko turayitegurira. Tunifuza yuko ku munsi w'amatora n'ubundi vyozogenda neza. Yego, niyo ntumbero dufise.
Eka no mu mugambwe SNL barashima icigwa baronse kuri no wa gatanu. Urongoye umugambwe ku rwego rw'intara akizera ko abajejwe intwaro bahungukiye vyinshi kuko benshi muri bo bahengamira ku mugambwe uri ku butegetsi iyo hadutse amatati aho kuba bahuza.
Igihe abajeje intwaro bafata ikibazo mu minwe maze bagashikira abarundi ku mitumba bakabigisha babereka ivyiza vyo guhiganwa badahezanyayo vyari vyiza cyane. Nibaza yuko rero abajeje intwaro babona ko ubwo bw'intara babikoze ko bakuru b'amakomine nabo hamwe babikora kandi bakabikora bishaka tarukwikurayo byogira icyizere bitanze bize naho nyakubaha buramatari yamari umwe arahirigisha abajeje intwaro abanyimigambwe ko bateza kubana bakije amategeko y'imigambwe bakareka imigambwe ko yidegenze ariko makomine amwamwe ndavuga hazanya murenza samarangara sakiremba na makomine atari make ngamo ntarango dusanga abajeje intwaro cancane ari busanga ariko bazitira ibikorwa by'imigambwe itandukanye na cancane rero ugasanga umugambwe senere ukora zibirwa na cancane kubijanye kugura ingwa z'imigambwe
buramatari w'intara ya Ngozi akaba yasavye abarongoye imigambwe muri iyo ntara bene abajejwe intwaro kuza barabonana imigambwe yose iri hamwe ku mitumba kabiri mu kwezi kugira batorere umuti ibibazo byose bituma abadasangiye imigambwe binubana amenyesha ko yizeye ko amatora azoshika abahiganwa bagwana mu nda uwatsinzwe agakeza uwatsinze aho kwama bariko barashamirana kandi bose ari bene Burundi. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC umuryango wa Afrika y'ubuseruko uri mu bukene budasanzwe bw'amafaranga ibikorwa bimwe bimwe byarahagaze ibindi byigizwe inyuma cyo kibazo cyatumye abashinga amateka batuma ko inama nshikiranganji ku munsi wa gatanu w'indwi kubwira ibihugu bya EAC ngo bitange intererano yavyo canke bifatirwe ibihano Burundi na Sudani y'Epfo biranye imyaka ibiri yose. Nkuru yumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Kubwira inama nshinga mateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC yakoranye kuri uyu wa gatanu yarusha muri Tanzania, ubukene bw'amafaranga yo gukoresha muri uyu muryango bushobora gutuma ibikorwa byinshi bitaranguka. Abo bashinga mateka bahamagariye abashikiranganji baserukira ibihugu muri uwo muryango gukora ubuvugizi bukwiye kugira ngo ivyo bihugu bitange intererano yavyo. Mu bisanzwe buri mwaka uwo muryango ugira amafaranga ukoresha. Uyu mwaka batanguye mu kwezi kw'indwi uno mwaka bitekanijwe ko azokoreshwa amadolari ya Amerika hafi miliyoni ijana na cumi n'umwe. Igihugu kime cose muri bitandatu bigize uwo muryango gisabwa gutanga hafi imiliyoni umunani n'igice na yarenga gato imiliyaridi mirongo ibiri na zitanu z'amafaranga y'amarundi. Yamara gushika ubu igisata c'inama nshingamateka kijejwe kugenzura ubutunzi kivuga ko igihugu kime conyene Ubuganda arico kimaze gutanga ibice mirongo irindwi na bibiri kw'ijana by'intererano y'uno mwaka, ariko ko ibindi bihugu byose atana kime kiratanga n'igice. Hakiyongera ko rero Burundi na Sudani y'Epfo bigifise ibirarane vyo kuva mu mwaka uheze. Ku mwaka uheze umushikiranganji aserukira Burundi Isabel Ndahayo yari yatanze siguro z'igituma igihugu ciwe kidaterera ku mwanya.
Ntibyari byakwiye kubera ingorane mu z'igihugu caciyemwo murano ko turi kugikogwa. Burundi ntibwigeze bureka gutanga kandi muravye akigoro bwagiye buragira hejuru y'ingorane twari dufise. Nibaza ko atamuntu n'umwe ashavuriye Burundi kandi tuzobandanya tugira akigoro gushikaho tuzoshika ku rugero rumwe n'abandi. Hanyuma ikindi gira kabiri ni ukubandanya kandi mfasha igihugu cy'u Burundi kugira ngo gishobore kuba koko umunyamuryango akwije byose ibisabwa n'amategeko atari uguherekeza ariko turiko turakora.
Abashinga amateka bavuze ko ivyo bituma imigambi imwe itarangurwa iyindi kigizwa inyuma. Umukozi mukuru wo muri EAC yabwiye Ijwi rya Amerika ko amanama menshi amaze gusiba harimo n'ayabashinga amateka babwirizwa kuja kuzikorera mu gihugu kimwe ca EAC ku sentare yahagaritse ibikorwa byo guca imanza no kuzisoma byari kuba mu kwezi guheze k'umunani kuko bisaba uburyo bwinshi ko hari n'abakozi bato bato bagiheraniwe amezi atari make. Eyala yatumye abo bashikiranganje kwibutsa ibihugu bitandukanye ko ari ngingo zitegekanye bihano ku gihugu kidatanze intererano zaco ku gihe. Abashinga mateka ba EAC bavuze ivyo inyuma y'ikirego catanzwe n'ihuriro rya Societe Civile East African Civil Society Organizations Forum zigengwa na EAC. Ico kirego kibwira abashinga mateka ko bataye inshingano zabo zo gukurikiza amategeko ku bihugu bitarariha intererano. Iryo huriro EACSOF ryari ryasavye EALA kubaza inama y'abashikiranganje ba EAC impamvu ibihugu bimwe bitarishuri birarane by'intererano zo kumwaka uheze, cyane cyane Burundi na Sudan y'Epfo bigeheranye hafi yose, hakiyongera ko ayo y'umwaka. Igihuriro risanga ibihugu vya EAC atagushaka bifise ko guteza imbere imibereho y'abanyagihugu bavyo biciye mu migambi ya EAC nko kwishira no kwizana ataviza zo kuba gukorera canke kwinjira mu gihugu kanaka zisabwe isoko rusangi hamwe n'ibindi. Abashinga mateka babona ko hamwe uyu mwaka wohera ibihugu byose byo babigeheranye ayo ku mwaka uheze byo fatigwa ibihano. Abashinga mateka cyane cyane baturuka mu Burundi na Sudan y'Epfo bemeye ko bagiye gushikana umwitwarariko wa EALA mu bihugu vyabo kugira ngo intererano zitangwe. Abashinga mateka banibajije igituma n'ubu hakivuga ubunyonyezi muri EAC kandi atana uburyo bwinshi buhari. Mu minsi yaze umunyamabanga mukuru wa EAC Liberan Fumukeko yaketswe ko kunyuruza no gukoresha nabi uburyo, yamara yarabihakanye anemeza ko ahubwo wewe kuva agiye muri ico kibanza mu mwaka w'ibihumbi 2016 hari amafaranga menshi yahora akoreshwa nabi yagarujwe mu kigega ca EAC. Ibihugu vya rutura harimo n'ubumwe bwa Buraya byarahagaritse imfashanyo byahora biha uwo muryango kuko hari mu Burundi buri mu bihano by'ubutunzi vya Buraya. Mu kwezi guheze naho ikigega c'iteramiro ca Amerika USAID catangarije EAC ko atagikorwa na kimwe kizoba kirimo mu Burundi akora muri EAC kizofatwa mu mugongo na Amerika. Ni mu gihe n'umunyamabanga mukuru wa EAC ari mu Burundi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi bijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu rwego rwo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha, Ijwi rya Amerika ryaganiye na Professor Leonce Ndikumana yigisha ivyerekeye ubutunzi muri kaminuza ya Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aheruka gushirwa mu rwego rw'abarimu b'inararibonye. Mu kiganiro na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yamubwiye icokorwa kugira umurimo w'umwarimu ukorwe neza kuva mu mashuri yo mu ntango gushika muri kaminuza.
Professor Leonce Ndikumana, ndabashuhuje, murakaza neza ku Ijwi rya Amerika.
Urakoze neza kumva kanya ko tuganira.
Urakoze nawe, nagira ngo nibutse abatwumva ko uheruka kubona agashimwe, ndeka nkite ku uheruka kuzamugwa mu ntera ushyirwa ku bwego rw'abarimu ba kaminuza bibihangange. Nagira ngo ubwire abumvise bya Amerika ubidondorere gatoya, ubabwire uwuriwe.
Urakoze gose. Jewe ni Twaleonce Ndikumana, ndi Murundi, navukiye mu Burundi muri commune Vugizo, province Makamba, hamanize mu Burundi, ncandabandanya muri Amerika, cando hakazi muri Amerika muri university yitwa University of Massachusetts iri muri ville yitwa Amherst. Hanyuma nigisha ibintu byerekeye ubutunzi bw'igihugu n'iterambere. Hanyuma mushinga nko kumushinga ntaya bivuze, jewe muri university mporamwo bahera ku ntera gateka baranyugura ipete banyita distinguished professor, nahora ndi full professor. urumva rero iyo niyo pete ya nyuma muri profesor y'iwacu muri universite yabaye iteka rikomeye kuri jewe ku muryango wanje nibaza ko nabagenzi babishimye je kuri jewe byampaye ingufu z'ukubandanya nkora kurusha nkuko nahora nkora cyane kare bikaboneka yuko muri akazi k'ubwarimu n'ubushakashatsi iyo ugize umwete ugakora neza hanyuma ukagira n'Imana Imana ikaguhamagara ukashobora gukora iminsi yose rimwe na rimwe hazogera igihe bagushimira bikaboneka yuko ibyo wakoze teyiteka
ariko se nagira ngo umwana mwongere muse nabatera agateka igihugu cy'u Burundi mukomokamo cyane cyane n'umutumba mukomokamo na province mukomokamo nimwongere mubibutsaho mwa kuriyaho mwiza amashuri abanza kugira ngo nabo bumvishe mako nabo ari ryabo
ego urakoze gwose nibyo ivyuvuga kuko ibi biriko biraba ubu bashimira biva ku kuntu narezwe ku kuntu nize mu mashuri y'intango ku kuntu nize mu mashuri yisumbuye ku kuntu nize muri universite mu Burundi naho nakoze hose je urumva rero nkuko nakubwiye navukiye ivugizo nize mu ishuri yitwa Imacyazo kuri paruwasi Macyazo aho niho nigiye kwandika niho nigiye gusoma aho niho natanguye ikivi cyugira ngo nshobore kwiga ntera imbere hanyuma mpejeje ngaho ndabandanya mu ishuri yitwa Ecole Normale de Rutovu bayita Lycée de Rutovu aho niho yari ishuri ifashwe n'abafurera bo muri Canada niho nize niho nabananije iteka ryo kugira kwishira ku kazi ugakora akazi ugashira ukamenya yuko atabize cyuya atakintu uzoronka muri iyo shuri yo mu Rutovu abarimo n'abafurece batubwira yuko kugira ngo utere imbere ubumunyagihugu avuga ko yize wahejeje amashuri icyo bavuga bagerageza kuba wiga neza ugakina neza ugasenga neza abafurera bakubwira ati ufise umutima mwiza uri mu mubiri ukomeye uzoshura kwiga byumvikane hama rero nje muri Amerika iryo shaka ry'ukora iminsi yose kudafyina ni ibintu nize nkiri muhira nki mama na papa banyigishije Macyazo mu Rutovu no muri universite y'u Burundi babandanye bashigikira bati aho uri hose ngukora ukora aho ushitse ingufu zawe zose zishika ugashimira Imana yaguhaye amagara ugashimira abarimu bakwigishije ugashimira umuryango nakubwiye icyo noshaka kuvuga nuko nkuko bavuga ati mu kirundi hari umugani bavuga mu cyongereza no mu kirundi urakuriho bavuga ati ubonye umugabo ashitse hashitse abafise umugore ari nyuma yiwe no kuvuga yuko ntushobora kugira kugira amahigwe mu buzima ngugire inyungu mu byo uri kurakora udafise umuryango ugushigikira udafise umupfasoni agushigikira udafise abana bagushigikira jewe rero mu byo ndonka byose ubu ndabishimira ababyeyi bamvyaye bakandera ndabashimira cyane cyane n'umupfasoni twubakanye n'abana twavyaye nibo bampi nguvu iminsi yose mu gitondo mbyutse nibo bampi nguvu zo kuza kubandanya nkora
None muri kaminuza ya Massachusetts mutanga yahe masomo
muri University ya Massachusetts rero ningisha ibintu by'iterambere na masomo yigisha abanyeshuri ingene ibihugu bitera bije imbere uko imyaka yongerekana tugasigura ingene ibihugu bimusanga biko bitera imbere binyaruka ibindi bikabagora tukabigisha kandi n'amapolitike ibihugu bishobora gukora kugira ngo bishobora kubandanya bitera imbere ibintu byo kugira ngo ingene ukomeze ibintu by'umutahe ukomeze ibintu byo gucuruza ukomeze ibintu bya industry ukomeze ibintu by'ubwirimizi ibyo nibyo nigisha haye makani nkigisha ibintu bita macroeconomy no kuvuga kwiga ingene igihugu cyose ubutundi bw'igihugu bwose bugenda kigisha ni n'amapolitike leta ari ministere ya y'ubutunzi ari banki centrale banki y'igihugu ingene bakora kugira ngo ibiciro ntibyongerekane cyane abantu bashobora kuronka akazi hayima ushaka abikorera utwabo bashobora gukora neza ibyo je nibyo nigisha
nkora ubushakashatsi imbere ya kino kiganiro na nabonye yuko wa wakoreye cyane amashami anyuranye y'umuryango wabibumbye bakorera ibyegeranyo byafasha kumenya uko byafasha ibihugu binyuranye ku isi mu iterambere ryabyo nk'Afurika nabonye nayo warayikozeho cyane niki gituma Afurika idatera imbere
Ego nkuko bivuze jewe naronse akanya ko gukorera muri shirahamwe ryunze ubumwe aricyo bita Nations Unies narakoze kandi no muri banke ya Afrika ijejwe ibintu by'iterambere cyo bita Bank African Development cyo gihe ari kiri muri Tunisia muga igihe ntambwe gukora muri Nations Unies cyo gihe nakorera muri Ethiopia naronse akanya ko kubona yu ingene guteza imbere igihugu bigoye kucyo gihe twarakoresha amanama y'aba ministre bajeje ibintu by'iterambere y'aba batwara ama banki centrale kuko nacambona yuko uko ibintu tuvyigisha mu ishuri hageze kubikoresha biragoye kuko usanga ibihugu vya Afrika nubwo bofisi cyo byiyumviro byiza kenshi usanga bidafise uburyo bwo kugira ngo ayo migambi bwateguye bishobora kuyarangura bisaba kubaka amabarabara bisaba kubaka amashuri bisaba kubaka amahinguriro ibitaro ugasanga rero ibihugu bya Afrika cyane cyane birakenye umutahe wo kugira ngo birangure imigambi byakoze kuko usanga kenshi mu bihugu byose je nakoreyemo mbona muri Afrika birafise imitahe imeze imigambi imeze neza barazi ingorane bafise bakaba bazi icyo bashobora kugira ngo izo ngwara bazitorere umuti mugabo kenshi babura uburyo kuko amahera bashobora gutoza ari makori ari hehe mu gihugu ni make hanyuma imfashanyo nayiva hanze ubu ni make cyane kuko iyo mfashanyo iza kukongerereza imfashanyo ntishobora guteza imbere yo nyene ishobora guteza umuntu afise icyo yitoreje wowe nyene ari mu makori ari mu yandi mu zindi nyungu hanyuma iyo mfashanyo ikaza kongerereza rero muri Afrika ingorane nuko niyo mfashanyo ubu ni make nta ugereranije ayaza nayo ibihugu bikeneye usanga hariho udasa cyane ugasanga rero hariho ikibuze kugira ngo gihe inguvu amekonomi yo muri Afrika
none dushamikire ubwo bukungu n'iterambere kuburezi kubera kuburezi niryo ntango y'iterambere kandi dusubire mu Burundi igihugu cyakwibarutse niki cyakorwa kugira ngo uburezi mu Burundi butere imbere
ego urakoze cyane cyuvuze ni jambo rikomeye gose kuko ibihugu byose bibona byateye imbere byaciye kubanza gukomeza ibintu by'ukwigisha kwiga amashuri umwana wese agashobora kuronka uburyo bwo kuja mu ishuri agaheza amashuri y'intango akaja mu mashuri yisumbuye abakiga umwuga kugira ngo ashobore kwiteza imbere bongere bateze imbere igihugu ntushobora guteza imbere igihugu utari kuriteza imbere wenyine uteza imbere igihugu ari uko uteza imbere uteje imbere umuryango wawe mu Burundi icyo noshobora kuvuga nuko Uburundi bwarateje imbere cyane ibintu byo mu ndero kuko ndavye igihe je natangura ishuri y'intango ku banyeshuri nka 10 bahejeje umwaka wa gatandatu warasanga ari nka babiri bagiye muri mu mashuri yisumbuye kuko nta bibanza byariho kandusanga rero je nda hari abantu benshi twiganye bari ncabwe nke gose mbwa batashobora kugenda mu mashuri yisumbuye kubera nta bibanza byariho wasanga baraje batoya abana batatu bangi bagiye tuba dutoye turi ndwo tugiye mu Rutovu baratora nka babiri bagiye muri seminari abandi bagiye muri atene nibiki mbwa ugasanga benshi bari baciye ubwenge barasubiye mu mwaka hagagerege baheba ko ataburyo bafise bwo kuronka kuja kwiga urumva rero mugabo ndavye ubu ndabona yuko igihugu carateye imbere gose mu gutanga mu kubaka amashuri usanga ubu mu Burundi aho giye hose komine yose ifise amasegondere abiri atatu icyo bica bituma abana bashobora kuja kwiga hafi muhira bata aho twe twatuza kuja kure ukarara muri internet ubu nta internet ni nkeyi cyane icyo kintu nibaza ko umuntu abarundi bashobora kucishimira yuko umwana wese arashobora kuja mu ishuri agaheza amashuri ingorane ziriho ubu uye nuko nkuko abana baronse ibibanza byo kuja kwiga mu ishuri amashuri yubatswe usanga rero bica bisaba umutahe munini kugira ngo ugure ivyo bitabo ugura ibyo byuma byo gukoresha ama experience abiga ibintu bya science ubushakashatsi laboratoire kuko ntushobora kwigisha ibintu bya science utagira abana bakora experience Ico rero niyo ngorane Uburundi bufise Uburundi bwonyine n'ibindi bihugu ni kugira ngo buronke umutahe na mahera y'ugushira mu mashuri kugira umwana aronke n'umwarimu aronke ico koresha ugasanga hari n'igihe usanga nk'aba abarimu bigisha abana benshi cyane ugasanga mu ishuri harimo abana 50 je ndu umwarimu nta kuntu ushobora kumbarira jewe ndi jenyene ngo nigisha abana 50 60 ndi jenyene ngo umunsi wose ngo nabishobore kuko ntibishoboka nta mwanya ushobora kuronka kwiye kugira ngo utange ibyimenyerezo kuko uri kurigisha ikintu gihambaye cyane sibijya uvuga mu ishuri gusa ni ibyimenyerezo urumva ari utanze ibyimenyerezo bisaba umwanya wo kubikosora nta muntu nta mwari umwe yoshobora gukosora ibyimenyerezo by'abana 80 iminsi yose ngo abishobore ntibishoboka je aho mba muri Amerika ishuri yo mu ishuri y'intango ntiza kureza abana 25 kuko barazi yuko bisaba umwanya kugira ikindi naco nibaza yuko Burundi n'ibintu byo muri Afrika biragira ingorane ni ingene abana baheje amashuri bashobora kuronka akazi urumva ubu umuntu ashaka kwishima atabana baraja mu ishuri bagaheza bakoronka ama diplome y'amashuri yisumbuye muri university abasigari baheza ari benshi kurusha ko twari twe duheza mugabe ingorane naho nuko ubu akazi ni gake kuko leta nta buryo ifise bwo kuguma ihakazi abantu baje bose mugabo abikore twabonaho iyo sector cyari ntoyi mu Burundi nibaza rero yuko igikenewe n'ukuraba ingene leta n'abanywanyi bo mu bindi bihugu bafasha mu bintu by'iterambere bofasha bagafata mu mugongo abikorera twabo kugira ngo bagire imitahe babandanye bagire amashyirahamwe yabo kugira ngo bashobore gutanga akazi cyane cyane ugafata bajya abantu bakora utuntu utwabo entreprise ntonto ziya zirashobora gutanga akazi cyane mugabo kenshi usanga babura umutahe.
Ikibazo cya nyuma nifuza kubabaza Professeur Leonce Ndikumana ni ikibazo cyerekeranye n'ubushakashatsi mu Burundi. Kaminuza ntizishobora gutera imbere ndetse n'igihugu ntigishobora gutera imbere kidafite abashakashatsi bagifasha guteza imbere inganda n'ubundi bukorikori buboneye. None mubona ubushakashatsi mu Burundi bwifashe gute mu rwego rwa kaminuza?
Ibyo uvuze ni byo kuko ibintu byerekeye indero gutera imbere by'iterambere ry'igihugu birafashwa n'ubushakashatsi gose kuko arabikorera twabo ari leta bakeneye ubumenyi buva mu bushakashatsi kugira ngo bamenye amapolitike bogira amastrategi bogira imigambi bogira hanyuma ugasanga rero mu Burundi nibaza yuko nimco kimwe mu bintu biriho biratera imbere usanga uburyo nibuke abarimu bajya muri universite barafite ishaka ryo kugira bagire ubushakashatsi mugabo kenshi ugasanga bisaba amafaranga kugira ngo baronke barondere information baronke ivyuma bakoresha rero leta nibaza yuko yogerageza ikongereza umubije ishira mu bushakashatsi kandi bakarondera n'imfashanyo yo hanze bozo barashira mu bushakashatsi n'ama entreprise privé abantu bikorera utwabo bakabaja ko bakabasaba ingene boshora gufinansa ibintu byarushye kuko uravye mu bihugu biriko byateye imbere leta niyo ya mbere itanga umutahe mu bintu by'ubushakashatsi abandi bikorera utwabo baza kongereza mugabo leta niyo gira intambwe ya mbere.
Professeur Leonce Ndikumana ndabashimiye cyane kuba mwigomwe akanukanya mukaza kwijwi rya Amerika.
Urakoze gwose hanyuma ndashaka gusezerana nawe baratwumviriza mugira amahoro.
Murakoze.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isahani we bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimire engineer Zuber yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuari Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha kuri mikoro mari 10 nanje Fidel Niyongabo ndabifurije ibihe byiza ndabatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi ya Amerika kurindira mugira ibihe byiza.